mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isemera na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cya 18 muri 10 na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya idonido ya bimwe bimwe masaha make ari imbere mu Faransa haratangura inama y'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi.
Ce contre-sommet qui va s'organiser autour de conférences, débats, d'ateliers, d'animations, d'une grande manifestation dans les rues d'Andaï et d'occupation de places publiques le dimanche 25.
Hambavu iyo nama rero y'abakuru b'ibihugu bagiri mu bihugu bindwi bitunze kurusha ibindi murumvise yuko hariho n'iyindi nama izobihari azobariya amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politike uyo mwumvise ni Sebastian Bayer avugira ayo mashirahamwe aho yagira avuga ati aho yavuga yuko hari n'imyerekano ishobora kuzoba idonido ni mukanyi sase muwe hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Liberia George Weah Yaradaye atangaje kwifuza ku imyaka y'ibiringo vy'abagize leta hamwe n'abashingamateka ibagabanurwa. Mugambi wiwe yasiguye ko yifuza ko perezida n'abashingamateka botorerwa ibiringo vy'imyaka 5 mu kiringo c'imyaka 6 mu gihe abasenateur batorerwa ikiringo c'imyaka 7 aho gutorerwa imyaka 9. Ku bwa perezida George Weah ivyo bizofasha abategetsi kwihutira gukorera abanyagihugu kuva ku munsi wa mbere binje mabanga yabo aho kurindira ko babikora ku munota wa nyuma bagiye gusezererwa subwa mbere icyumviro nk'ico kibaye muri Liberia. Mu bindi we yayipfuza ko vyohinduka no gushira ibiringo vy'umukuru w'igihugu kuri bibiri vy'imyaka 4 mu kiringo c'imyaka 6. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije kwa gatatu ko yifuza ku Rusiya bugaruka mu mugwi w'ibihugu indwi bitunze kuruta ibindi ku isi naho ico gihugu kikigenzura izinga rya Crimea canyaze Ukraine. Urusiya bwakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'2014 igihe bwigarurira iryo zinga. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa G7 mu mpera z'ino ndwi bazohurira mu gisaga mu Bufaransa mu nama ibahuza buri mwaka. Trump yashikirije ko vyoba vyiza Perezida Vladimir Putin yongeye kuyibamwo. Ntibiramenyekana rero ico ibindi bihugu muri uyo muryango bishigikiye ko Burusiya busubira muri uyo muryango canke butaba bubishigikiye. Ivyo nama turaza kubigaruka ko ahandi hato. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU mu ndwi zazogendera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanzwe n'ikiza ca Ebola Antonio Guterres ategekanya kugendera ico gihugu mu misi 3 guhera ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa 8. Umuvugizi wiwe yabwiye amenyeshamakuru ko Antonio Guterres yifuza kwirabira uko ibintu vyifashe no guhamagarira abafasha kongereza amafaranga kugira ngo bahangane na Ebola. Mubo bitegekanije ko bazobonana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo Perezida Felix Tshisekedi aho bazohurira ku mugwa mukuru Kinshasa. Ino nkuru y'ijwi rya Amerika turayikesha amenyesha makuru adukorera ku cicaro ca New York ariwe Marguerite Becher. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugura ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika mukunda ikibiriraho ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni canyu.
nungire ndabahe ikaze masahari imbere na mabihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi izwi ku izina rya G7 iratangura ibikorwa byayo mu gihugu cy'u Faransa ingingo nyamukuru izosuzumwa n'ubusumbasumbane mu banyagihugu hagataho mashami yigenga batunganije inama yabo bwite izoca ijya nino ibazo bitandukanye umwe mu bavugizi bayo Sébastien Bayer yabwiye umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu biro vy'i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana impamvu bateguye iyo nama.
On organise un contre-sommet.
Twateguye inama inenga iriya ya G7 ntabwo izabera i Biarritz neza izabera mu mijyi ya Andai, Irun na Irune mu birometero 30 mu majyepfo ya Biarritz hagati ya gace ka Basque yo mu Faransa na Basque yo muri Espagne. Iyo nama yacu yateguwe n'impuzamashyirahamwe ebyiri, impuzamashyirahamwe yo mu Bufaransa ihuriwemo n'agera kuri 50 n'impuzamashyirahamwe yo muri Basque ihuriwemo n'amashyirahamwe 80. Tumaze rero amezi menshi dukorera hamwe amashyirahamwe y'amafaransa ayo muri Basque n'andi mpuzamahanga dutegura iyo nama izaberamo ibiganiro mpaka n'inyigisho zikangurira imbaga kuva ku wa gatatu kugeza ku wa gatanu. Hakazaba imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Ndaye tariki ya 24 maze ku cyumweru tukazigabiza uduce twose two mu mujyi twahariwe abaturage.
None se muri iyo nama yanyu ni ubuhe butumwa mushaka kuzatangiramo?
L'idée c'est avec le sommet du G7 Emmanuel Macron.
Igitekerezo dufite nuko Emmanuel Macron ashaka kwitwaza iriya nama yateguye kugira ngo agaragaze imitegekere ye amaze iminsi ashyira mu bikorwa. Twebwe rero dutegura inama yacu twashakaga kwerekana ko iriya G7 nta nyungu z'abaturage ihagarariye. Kandi rero bigaragarira no mu ngingo nkuru izigirwa muri iriya nama kurwanya ubusumbane. Urumva rero ko ari nko kwishongora bikabije kubera ko mu gihe ibyo bihugu nabo bakuru babyo bakomeje gushyiraho imitegekere itsimbataza ubusumbane, imidugararo hagati y'abaturage no kutabungabunga ibidukikije, mu gihe rero bavuze ko bagiye kwiga ikibazo cy'ubusumbane dusanga atari bo bari bakwiye kukiganiraho kubera ko hari amashyirahamwe y'abakozi n'andi asanzwe ashobora kugisuzumana ubushishozi kandi agatanga umuti w'icyo kibazo cyibasira abantu n'ibidukikije.
A ce système qui détruit le vivant et la nature.
Ariko uravuga kwishongura bikabije kimwe n'ubusumbane, ariko iyo urebye usanga ibihugu byatumiwe muri iyo nama ari ibihugu byateye imbere muri demokarasi kubera ko abakekwaho kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'Uburusiya ntibwatumiwe. Ubwo se uko kwishongora kuri he?
Le cynisme c'est par exemple si on prend la situation.
Aho kwishongora kuri nuko dufashe nk'urugero rw'Ubufaransa. Hari abaturage miliyoni 9 babaho munsi y'igipimo cy'ubukene. Iyo ni imitegekere imaze amezi yarashyizweho mu Bufaransa, ariko ni imitegekere itubaka ahubwo isenya ibyari byarashyiriweho guha abaturage imibereho myiza. Ubwo bwishongozi nuko inama ibaye mu gihe abantu nka Salvini abuza bimukira kwinjira mu Butaliyani bityo bagapfira mu nyanja ya Mediterane. Ubwishongozi ni ugutumira ibigo mpuzamahanga bikora ubucuruzi ariko bikaba byarananiwe mu gihembwe cya mbere cy'umwaka kwishyura miliyari 513 z'inyungu ababishoyemo imari. Niyo mpamvu tuvuga ko ari ukwishongora.
None se mwasubiza iki abavuga ko mumeze nk'abakwirakwiza imitekerereze y'iriya mbaga yigaragambije kakahava mu Bufaransa bariya bitaga le gilet jaune bashaka ikote z'imihondo?
Alors effectivement c'est le contre-sommet réunit
n'ibyo koko iriya nama twateguye ihuje amashyirahamwe atandukanye kandi hari rwose ikibanza twageneye le gilet jaune. Abo bantu bigaragambye bambaye ubushati n'udukoti tw'umuhondo bagaragaje ko mu Bufaransa hari ikibazo cyo kudasaranganya umutungo. Benshi muri bo bavuga rwose ko kiriya kibazo cy'ubusumbane kigomba gusuzumwa. Niyo mpamvu twabahaye urubuga kubera ko n'ubwa mbere byari bibaye mu Bufaransa muri iyi myaka ya vuba, kugira ngo bashobore kujya impaka bifashishije inama, kandi twifuje ko itaba mu rugomo ariko ikavugisha ukuri.
Nuko rero Sebastian Bayer avugira amashirahamwe ariko atunganya iyindi nama izo bibangabanganywe n'inama y'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi. G7 yasubiyemo na mugenzi wacu Edi Gwema, abazwa n'umugenzi wacu mugongereza Venuste Nshimiyimana. Bompi turabakengurukiye aha, ariko tukibutsa ko ivyo bihugu bigize G7 ari Canada, Ufaransa, Budagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika. Mu bihugu vya Afrika byatumiwe harimo Afrika y'Epfo, Burkina Faso, Misiri, Uganda na Senegal. Tumira mate gato hama dukomereze muri politiki mu gihugu cy'u Burundi.
Ingoro zishika kuri 200 z'umugambwe SNL urongowe na Gatongwasa ziramaze kubomogwa kuva wemerewe gukorera ku
muradutunga muhinda bw'ivyuma uko twari tubisavye siko babigenjeje, ariko mwamaze kumva Desire Hatungimana giye kudusomera inkuru twateguriwe na tukesha abakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nayo ikaba yerekeye ukutihanganira na kuri hagati y'imigambwe itavuga rumwe na cane cane CNDD-FDD na SNL ya Gatongwasa. Mu kiganiro kwa menyesha makuru umugambwe SNL waraye wagirije abajejwe intwaro n'igipolisi ko aribo baba bangamiye Desire Hatungimana. Ja kumuri rero
ingoro zishika kuri 200 z'umugambwe SNL urongowe na Gatongwasa ziramaze kubomogwa kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri k'umwaka. Ku bw'ivyo umuvugizi w'uwo mugambwe Terence Manirambona mu kiganiro cy'abamenyesha makuru kuri wa gatatu avuga ko bagiye kuza barashira habona buri kwezi ibikorwa bibi uwo mugambwe ukoregwa.
Umugambwe SNL uyemeje kwama ushira habona uko kwezi guheze cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa inyifato yo kukihanganira mu bya politiki muri kino gihe twimirije abatora y'2020. Uko kihanganira mu bya politiki biragaragara dufatiye ku burorero bukurikira: bwa mbere uhohoterwa, gutera ubwoba, guhagarikwa, gufatwa no gupfungwa hisunzwe amategeko, gukubagurwa ku bwoko bwose tutibagiye kugirirwa amarebentanye ku banywanyi no ku bakunzi b'umugambwe yabaye ndanse. Ubwa kabiri guhagarika gikubikubi ibikorwa by'umugambwe atangu igaragara itanzwe kwankirwa kugurura ingoro z'umugambwe biriko bibonekeza hirya no hino, hamwe no gusambura, guturira no konona ingoro z'umugambwe biriko bibonekeza na cyane cyane mu ntara. Naho ibintu byifashe uko, umugambwe SNL urashima ufigura tw'abategetsi bamwe bamwe ko gutunganya amanama y'abajejwe intwaro n'abaserukira imigambwe ku nzego zitandukanye mu ntumbero yo kugarukana icyuka cyiza cya politike mu gihugu.
Umuvugizi w'umugambwe SNL atunga agatoke bamwe mu bajejwe intwaro hamwe n'igipolisi ko bari mu bababuragiza. Ariko rero mu kiganiro mukuru gisagara cya Bujumbura yagiranye n'indongozi z'imigambwe kuri wa gatatu yavuze ko mu ntwaro atanze ikizi yuko abanyamugambwe baje ku rubuga. Fredy Mbonimpa abasaba kubahiriza amategeko.
Murarekuriwe gukora ibikorwa bijyanye na politiki mu kubahiriza cyo amategeko avuga, nta kindi.
N'imigambwe murasi ibyumviro bitandukanye, viziyo zanyu, ibyo byose bijyanwe kugira bitugirire neza, bitwubakire igihugu. Ntawe uzojera igihugu akomeriye uwundi, ntibishoboke ibyo mubyikuremo. Ariko ingufu abanyagihugu babaha bivana n'ibyumviro byanyu n'inyifato yanyu. Icyo gituma dusaba kw'imigambwe ikora yidegembye yubaha amategeko.
Muri iyo nama y'umukuru w'igisagara cya Bujumbura urongo w'imigambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi usanzwe wagirizwa guhohotera iyindi migambwe, Benjamin Ndagijimana urongoye mu gisagara cya Bujumbura asaba ko abanywanyi b'imigambwe barenze ku mategeko bohanwa hisunzwe amategeko.
Turumva yuko abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro bahana bafata abakoze amakosa bakabahana, ariko borushirizaho kubera yuko umuntu imbere yuko aba umunyamugambwe abakumbura umugumyabanga canke uwo mundi mugambwe arafise amategeko amugenga, none ayo mategeko rero naje mu ngiro yubahirizwa. Ikindi naco ndabona umenga tuhakwa kuja muri dance. Mu bindi bihugu usanga imigambwe ihanganye n'abajejwe intwaro. Kubera iki abajejwe intwaro kumbe bavuga ati imigambwe ntikore? mugabo hano mu gihugu cyacu wumbumenga ni migambwe ihanganye ariko bikava kumbure kugudatahura neza ibintu twebwe abanyamigambwe namye nda mu makuru ko abanyamigambwe mbere ndabayitwara hejuru cyane bari hamwe bariko barasangira baganira none iyo mishamirano irihe kubera iki mishamirano iza kuba hagati y'abantu bato bato hariya aye mu makarasi nimumva yuko twebwe ari ahantu dufise ikosa ngaca mvuga nti iyi nama mudukoresheje ni nziza cyane
ku ruhande rw'urongoye urunani rw'imigambwe mu Burundi Felicien ndu Burundi we wabona ko hashobora kuba hari abanyamigambwe bahohotera abandi ubw'intumbero nyabuna yo kononera abo bari kumwe
ico ni kintu twamaturiko turabira hamwe rimwe mu kwezi hanyuma muri bi turabira hamwe rero ico cyo kutihanganira na kiraza nico gitangura rero muvuze ko bibandanya twegera dutera makenga nejo ku munsi wa kane hari indi nama itekanishwe ku nyamigambwe na babura matazi numva bizogaruka je nta cyambugane ahago binyibukije ya mvugo yabacagi habimwirekano ngo mucheze wa ndani ngo nta bantu ariko bagira mucheze wa ndani abanyamigambwe ni barabane mu gwaruka naho nyine ni barabane mu migambwe yose ubwo we wagwarukawe ibwo ibyukuri akora urabona ko bitariko byononera igihugu cha byonera no mugambwe urimo ico kugwa n'icyo yemeje kuvuga barabane ugwaruka rurabane kuko abanyamigambwe nabo bakurikirane ugwaruka kwabo n'abajejwe nta bahane ntibarabe umugambwe uri ku butegetsi cyane ntibarabe umugambwe uri ku butegetsi
nubwo igipolisi cagizwa kuba kiri mu baburabuza umugambwe SNL komiseri mu gisagara cha Bujumbura avuga ko nyabuna bafasha mu guhana abakorera mabi abadasangiye ivyimviro vya politiki
abafata inkunzo mu gukora ibibi byitwaje imigambwe turamenyesheje ko mu gipolisi tazovyihanganira twebwe inkozi y'ikibi ni inkozi y'ikibi turayifata tukayishikiriza abajeje gutohoza bakabagirira amadosiye ahuye n'ibyaha bazoba bakoze aho rero naho hantu tazogabigisha ko atamuntu azofatwa n'igipolisi mu nyuma ngo yitwaze ngo n'umunywanyi w'umugambwe kanaka
muri uko kutihanganiranira kw'abari mu migambwe itavuga rumwe abanywanyi w'umugambwe SNL baramaze kuhakomerekera ku bwinshi hari n'uhasize ubuzima kuri uyu wa mbere ni mu gihe hatavuzwe abamaze gufungwa hamwe n'ababuzwe irengero
banywanyi bakunzirijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 n'17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
amakuru ahavugwa mu gisata c'impunzi nayo cyahereye mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu bisagara bitandukanye mu Rwanda bamaze iminsi baje gusaba ko kwimurirwa mu ikambi y'impunzi ya Mahama imvo nyamukuru nuko kubaho mu bisagara bibananira kwera ubuzima buzimvye ibindi na mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
shaka ko mwafasha njyewe haraba ko mwanjyana mu nkambi kugira ndebe ko nabona ishyimbesha ubuzima bwananiye
ni umusore akiri muto afite imyaka 25 aturuka mu ntara ya Kirundo duhuriye imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR igihe yahunga co kimwe n'abagenzi we yacekeye mu karere ka Bugesera mu gisagara ca Nyamata ubu avuga ko yifuza kuja kuba mu nkambi ya Mahama kubera ubuzima bwa munaniye
shaka ko mwafasha bitewe nuko akazi nakora narandi umunyonzi bare nakoresha n'iryo na Verisa bose yari nyatse none ubu nta kazi bufite nakora nabuze amafaranga yo kwishyura inzu mbora n'ibiki bambwiye ko kwandikira abayobozi nanditse urupapuro nanditse rwasigayeyo.
Utwara komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka yiganiye Ijwi rya Amerika ko kubera igitigiri c'abasaba kurungikwa imahama kiguma ciyongera vyabaye ngombwa ko n'inzira zo kubisaba zoroshwa kugira ngo ababikeneye boroherezwe.
Twara navyoroheje kuko igikondo aho partenaire basere bakorera hariho ico bita laf sinzi ko muhara mucumba kijeje amategeko hari umufaso nakorera ariwe ajeje ibyo biro arakira abagomba kuja mu mwambi akabafasha kare bahora bagenda muri ministeri bikabagora ko murabona harabazimira kandi ministeri ni ikintu kinini rwose ariko twaciye tuzorosha baradufasha uwo mufaso ni akorera kuri laf arakira abo bantu akabafasha kugira dosiye kugenda ya imahama bikaborohera cyane igitigiri gikwiye bakabatwara
mugiraneje nko ku kwezi ahantu hange na bavangana mu cyangwa ku mwaka
amezi ntasa hari igihe usanga hagiye nka 20 nka 40 birashika bakagenda bibona na buke bararindira gushika igitigiri gikwiye kuko nabo baratwara umuntu.
Abo basaba kuja mu nkambi y'impunzi ya mahama babitumwa no kubuzima bwo kuba mu bisagara buba bwabananiye nkuko bavyiganira komite y'impunzi.
Ubuzima bwa bwanze nabo razi igisagara kiragoye clavier arizko ubuzima bwo ngaha mu bisagara urazi yuko natwe tugihunga hari abahereye mu nzu y'200 bageze mu ya 40 urumva iyo ni intango yuko uri kuri urava mu muji nyene byanze naho hari abantu bigoye ko baja kuba mu makambi ku mvu z'umutekano nicyo gituma benshi bapfa gupfira ikoti bakaguma mu muji ariko ubundi ubuzima bwo kwibwa bwo mu miji uranzi ko butoroshe inzu ingene umuntu afungurirwa ingene urumva ko muratwe asteriz atavidufu dufashe ni kuvuga rero abahungabahunga ibyo baca bagenda byanse rwose kuvuga ati kiba ko nicwa n'inzara reka mfe kuje kugwa mu ikambi
hari abava mu makambi bo bakaza mu bisagara
si cyane kirezi nk'abanyeshuri bajya baza kwiga cyangwa urose akazi izo nazo ni umwumwe si benshi
yamara hari n'abandi baba bafise imiryango yabo imahama bagashima kuyisangayo iruhande y'iyo mvo. Uwundi musore nawe nyene yahora aba inyamata yifuza no kuja imahama kwivuza indwara afise
yigeze gukora agisida modoka hari maze kungonga yatangishije ibirakomeje ubwo nagiye kwivuza ku mafaranga yanje cyangombwa zose nari ifise fotokopia stati mufuka nasanze yavuyemo telefoni byose babijyanye ashaka kugenda sangiye umubyeyi Nyamata nahaba ndi umunyonzi none bwaryanje baje kuri nyiba n'imyenda yanjye yose n'inkweto ubwo nibwo naje kubura ubuzima no kugwanda guhara malariya mbura ukuntu ndabigenza ndavuga ati reka sange umubyeyi mu nkambi ngende sinkomeze kugira ibibazo ndi hanze yenegera umubyeyi maze ndagwara anyitaho anamfasha kwivuza.
Abo bifuza kuja imahama bagiye gusangayo bene wabo hafi 60,000 ni mu gihe impunzi ziba mu bisagara zirenga gato 11,000 n'650 hafi nka bose baba ku murwa mukuru Kigali kiretse ababa 1,000 baba mu turere twa Bugesera Muhanga Huye na Rubavu. Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Clavier Niyonkuru bagenzi babo bari mu Rwanda bariko barondera kuja imahama muri Republika ya Demokarasiya Kongo mu Rusenda naho bahangayikishijwe nuko amazu babamwo adashemeye bagasaba kubakigwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari murongwe.
Ishyirahamwe rya Cell rifatikanyije na sosiyete y'itumanaho Vodacom batangaza yuko izi telefone batanze ko ari 114 kuri imiryango y'impunzi z'Abarundi imaze amezi 2 ivuye mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Mungemonge zizafasha izi mpunzi kwakira amafaranga yo kubaka amazu binyuze muri gahunda ya CB Cash Intervention. Hakizimana Claude ni impunzi yavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira arashimira ishyirahamwe rya Cell ryabahaye amatelefoni ariko agaragaza yuko atewe impungenge nuko hari abasanganizo za telefone ariko bavuga yuko batarabona amafaranga bimiriwe na Cell.
Kibazo dufise ngaha kuba twaho amatelefone habo twasanzwe bafise umwaka wose batararonka na rumwe mu matelefone yabo n'abandi bamwe baramaze kuronka gatatu kandi bamaze kuronka rimwe hamwe n'abandi bamaze kuronka iryo rimwe amahera tarakwiye isaha n'akakanya abafundi bagomba kubasaba amazu bubatse twebwe bashaka icyo twosaba nuko botwereke ibibanza tukubaka hanyuma amafaranga yacu bakayatuhereza ntibatugire nk'abo
yabo tuhasanze bamaze hafa amezi umunani batararirwa amahera yabo.
Harerimana Inusa ari mu mazi umwaka wose bawizi za telefone zo mu bwoko bwa smart na techno zatanzwe na Aseri ifatikanyije na Vodacom. Ahamya yuko nyuma yo guhabwa iyi telefone iyiwe yagize ikibazo cyo kuba yasoma sim card, bityo bituma ubufasha bw'amafaranga y'inyubako butamugeraho.
Kesi mbona ko muzori habafundi ko nokomeza bambaza amafaranga ariko nkabura kuri uno bishwa kuko nabwe simurinde kate simu ni yakora nzobariha ari uko nange nda yarose kuvuga ndacategereje aho barungitse babijejwe muri mpesa maze kubituna inshuro nyinshi ko ntacyo bigera bamarira kushikana uno munsi kate simu nge ntikora je no saba ko muri make abo bantu batumye kugira ngo batunganirize kate simu ko boza kugira ngo babikore mu buryo bwiza umwe wese afite ikibazo cya kate simu kugira ngo ikore amafaranga yinjire nk'abandi kuko novuga nk'ikombo ya 27 2019 twigeze turonka amahera badusimbye bahereza baje mu nyuma ikombo ya 30 hafi n'imwe bose bararose mu matafari ariko ntitwigeze turonka hari umuntu n'umwe na kate simu zacu zirugaye ntitwibaze ibyari.
Ubusanzwe ishyirahamwe rya SR ryatangaje ibikoresho byo kubaka amazu ku mpunzi nshasha zo mu nkambi ya Murungwe hanyuma rikohereza amafaranga impunzi yo kwishyura abafundi bazubakiye, ariko kugeza uyu munsi hari impunzi zitarahabwa ayo mafaranga zemerewe. Batunguka ishatse Venasia n'umwe mu bamaze umwaka wose bubakiwe inzu ariko ntarahabwa amafaranga yemerewe n'ishyirahamwe rya SR.
Byarante ikibazo cyane kuko umufundi yayubatse nibihe byose duhuye amambwira yuko azoza kugarama nkamenya iyomba, kandi nanje ndabiravye nkabona ntazomugwanya kuko yarakoze araruha, harimo kwikorera ibiti, harimo kuza kurondera amashanga je nubatse mbere n'amashanga batakiyatanga. Je ibyo bintu rero ndabiravye mbona neza babijejwe bakwiye gukora ico kibazo bakagikura mu nzira kuko tuzohava dusubiranamwo n'abantu bubatse ayo mazu.
Ubuyobozi bwa SR buvuga yuko buzajya bwohereza amafaranga muri ayo matelefone bwatanze ku mvuzi z'abarundi bukoresheje uburyo bwa M-Pesa. Awa aseri zagitanga amafaranga mu buryo butatu, mu gihe impunzi zaba yerekanye ko yujuje umusingi w'inzu, no mu gihe impunzi zaba yujuje urukuta rw'inzu, ndetse no mu gihe cyo gusakara. Awa aseri zazishura amadolari ya Amerika 155 ku mpunzi zaba yujuje inzu ya metero 4x5, n'amadolari 310 ku mpunzi zaba yujuje inzu ya metero 8x4. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo y'umutara kiva amajyepfo.
Nuko rero ncuti bakunze ibijwi rya Amerika tube tubangiriye ngaha ibiganiro twa twafikiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tusaba n'imbabazi kutunenge twose twibonekeje makino kiganiro. Magbiri Adele ari muhinga bw'ivyuma afatikanije na Engineer Joe Diane Nahazwe Marikome kuri mikro. Tuzongere ejo nkaho twatanguriye, tubasigiye kano karirimbo kora ka Amlisten Vestin, no muririmbyi akiri muto murundi kazi aririmbira mu gihugu c'Ubushinwa ahari gukurikirana amashure yiwe. Mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu, na hejo kuri jewe ubundi biganiro vyacu bitandukanye nka muri isanga n'igice ca 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice ca 12 amakuru azobagezeho mu karere igice saa 1:30, naho azoba ari amakuru avuga ku isi, ariko turaza kwibanda kuri Afrika. Kora na karirimbo ka Vestin Anderson kabaryohere.